Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese mudutse amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nuko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa by'iterambere by'umukenyezi canke umwigeme. Kuno kwezi kwa gatatu ni kwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ku itariki 8 neza na neza. Ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda barahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye by'ibihugu. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa leta, ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Uwo munsi niwo tugiye kwibanda ko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kazi neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira n'abakenyezi bamwe bamwe baserukira abandi mu ntara no mu gisagara cha Bujumbura, batwiganire tumwe mu twigoro bagenda bagira mu gufasha umukenyezi w'umurundi kazi mu kugira ngo yiteze imbere muri ivyo byose yoba ari karakora. Muri iki gice cy'ikiganiro tugiye kuganira na Madame Ndamuhawe n'Imana Analisa ayobora abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza. Madame Analisa, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Yego, ndabahara mu kije.
Abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza mwahimbaje umunsi wahariwe abakenyezi gute?
Ku rwego rw'igihugu, umunsi mukuru w'umukenyezi wahariwe umukenyezi wahimbaje mu ntara ya Gitega. Twegere mu ntara ya Bubanza tuzohimbaza itariki 23. Ni ukuvuga yuko utwiteguro yo kuhimbaza ntitwahimbaje uno munsi kiretse bamwe mu bashoboye kugenda Gitega.
None uwo munsi washitse umunsi w'itariki z'umunani n'uku kwezi kose ku isi yose bariko barahimbaza uwo munsi n'ivyo bihe byo gushigikira umukenyezi, ushitse intambwe muba mwihaye nk'ishirahamwe ry'abakangurira amahoro mwarazishitse ko canke mukiriko muragerageza kuzishika ko ku ntambwe ibi bashimishije?
Ego, murakoze. Twebwe bakangurira amahoro mu gihugu cyose twatanguye mu mwaka wa 2014 dutangurira gutatura amatati aho tubaye. Amatati twarayatatuye ku buryo imanza zijya mu masentare zigabanuka, hanyuma noneho turagira n'ibiganiro byo ku mitumba. Kuko imbere y'uko tutanguza ibyo biganiro byo ku mitumba, umukenyezi w'umurundi kazi wamenga ibyo biganiro byo ku mutumba wamenga ntabinezwe, naho yasanga abantu bari koragira inama ku mutumba yarirenganira. Rero ubu twarabashizemo baraja ku mitumba baragira ibiganiro bagashikiriza ibyiyumviro byabo bya by'iterambere byaba ukuntu botunganya umutumba wabo bakabijyamo. Mu nyuma noneho twagize tuti kesha abakenyezi usanga ataco bafata amikoro ari make, cyane cyane yuko n'itegeko ryo gutorana ritaraja mu ngiro. Niho twaje tubagisha umugambi dufashwe mu mugongo n'ubushikirangari w'intwaro hagati mu gihugu na Unifame ikadufasha. Turabafasha gutegura imigambi mito mito kugira ngo bashobore kwiyungunganya bave mu bukene, bave mu kuguma bateze amaboko. iyo ntambwe niyo tugeze ko gushika ubu sinovuga ngo turishimye rwose ntambwe tugeze ko mugabo hari igishe cy'abakenyezi bakeyi bamaze kubona aho bishikanye kubera izo ntambwe zitatu tumaze kugera ko nukuvuga gutatura amatati kuja mu biganiro byo ku mitumba no kwiyungunganya
nk'uko mubivuze bimwe mu byiyumviro bashikiriza no kugerageza kwiyungunganya none uko kwiyungunganya biba bica mu zihe nzira ni mu bihe bikogwa bariko baragerageza kwiyungunganya muri iki gihe
mu bisanzwe kwiyungunganya barashobora kuja hamwe bakaza baragira utuntu dufara udukotizasiyo tutavuna uku kwezi ku kwezi hanyuma bagira kundwi kundwi hanyuma batugize bakaca bagenda bagafata akazi naho nyine bishura bakore batanze intere itavuna hanyuma iyo bari kubaraduga cyane ari naho bashobora kubera berekanye umutayi bafise bakagenda mu za microfinance nka za CCM bakabaha akadeni bagashobora kugira akagambi gatoya ugasanga umukenyezi ariko arisununura bigenze gutyo cyane cyane bava mu dukotizasiyo bagira hanyuma bakaduga buhoro buhoro bakaguranana noneho iyo bagiye mu za microfinance barashobora kubaha akadeni bagashobora gukora n'akagambi gatoya
none nk'ibindi bibazo usanga bibaragishinga bashoboye gushika muri izo nama bakunze guserura ni nk'ibihe bibazo bipfuza navyo nyene ko byoshikirwa bigakemurwa
twe twasanze ibyo biganiro byo ku mitumba byaragize akamaro cyane kuko kenshi babijamo bari kumwe n'abatwara imitumba ni ukuvuga yuko nimba ari iterambere rigeze kuri uwo mutumba umukenyezi baramubaza ati mbega hotangura ikiraro cyangwa hotangura amazi umukenyezi akaba ari wavuga hakuba mwiyumvirira we nyine akiyumvira akivugira icyabona ashoboza imbere y'ikindi bagaca noneho babishyira muri ya migambi y'iterambere ya komine
abagabo none usanga babyakira bate ko umukenyezi yarahawe ijambo arashitse mu nzego musanga mubona abagabo babyakira gute hari icyo babinega ko hari icyo usanga babishikiriza mu kugira amakenga kumvure ko iyo umukenyezi yahawe icyo kibanza usanga hari utuntu na turiya tutagenda neza mu rugo
mu bisanzwe iyo abakenyezi bateye imbere abagabo nubwo ko bari mu mice itandukanye hariho abagabo abyakira neza akabona yuko umukenyezi ateye imbere n'urugo ruteye imbere n'abana bateye imbere ni benshi bateye imbere hari n'abandi bakiboshwe n'imico n'imigenzo babona yuko umenga asiyaza kubaganza ugasanga mugabo nimwe by'akanyarigabo kuko kenshi n'ukuri iyo umugore ateye imbere n'urugo ruba ruteye imbere
tugiye gato kubijanye n'abigeme bobo kuko ndakeka ko nawe nyene mubashikira mukabaganiriza mu minsi yahera twagiye turumva mu ntara zitandukanye havugwa uguta amashure kubera mikoro make canke kubera ugutwara inda z'inshushu inda z'indaro icyo kibazo mu karere murimwo murakibona mucishura gute mugikemura mute
twebwe mu karere turimwo ni intara y'imbo wanashima muri iyo myaka iheze n'abakobwa batahurumbira amashuri cyane ariko turahimiriza cyane cyane no muri izo biganiro byo ku mitumba ni abana b'abakobwa murabahamagara ba mama mu bakaza tukabereka ineza yo kujya mu ishuri ineza yo kutiyandagazira ineza yo kwiga n'amashuri wanashima maremare ubundi abakobwa bamega n'uwo kwiga yo kwiga amashuri magufi ubu rero turabahimiriza tukabereka cyane cyane ko hamaze kuboneka n'uburero rero ugasanga turafise abashingamateka abashinguza amateka mu ntara tukabereka kwibyo babirose kubera bize
tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri uku kwezi nk'ishyirahamwe ryanyu hari icyivugo ciyongereye ku gihariwe ku rwego mpuzamakungu hari icyivugo muri ko murakorera ko mu kugerageza guhimiriza abakenyezi kuri uwo munsi no ku bikorwa murimwo muri uku kwezi
twaba icyimbure tugomba gushimikira ko cyane turiko turanigisa abanashima ni uko umukenyezi iyo kwiyunguruza agatera imbere kubera twarasanze yuko umukenyezi kenshi n'amabagirirwa ayagirirwa kenshi bifatiwe n'uko afise amikoro make dore turakihimiriza cyane abakenyezi ko ntibakengere n'udukorwa bakora ntibakengere bakora ishobora kubinjiriza utu dukorwa duto duto tubavuga neza kizeri na sirizo ruveni bubahuke babikore ntibakengere akazi iyo turiko turahimiriza tubabwira
Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bamwe mu bakenyezi baganire n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko nubwo leta yagerageje kubaha uturusho turimo ukwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishize mu ngiro. Ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka 15 iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ateganya ko hogira igihe abakenyezi bakaba benshi kurusha abagore mu nzego z'igihugu. Mugenzi wacu Eloge buri kaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mufakazi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe.
Jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mamutwanjye kubera ndi umwirimizi. Numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure, nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise, ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanjye kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha bakadufasha niyo twabatureze impfubyi turi bantaho nikora nta kuntu twabatwimereye.
Umutamakazi wo mu Rugombo nyene nahasanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko ari bikwiye gukorwa.
Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mutugera ko mukadufasha. Naho uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe. Urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo, abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi buye bamagije guhabwa ijambo.
Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyizwa.
Nabo bavuga ngo abakenyezi dufite ijambo, ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi mbona bahari. Ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse. Kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse. Baba bagabo ntibabishitse, baba abakenyezi nabo nyene sinovuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse.
Byukora abakenyezi ntabwo basubije ijambo kwa barabaki jambo chani. Kwa unomusi umushinga na hara shogura kufatu mkenyezu kwa mba ishaki. Wituru butuunga anu wakashafu kwa mkendu zozecho. Nabuke yuki wakashafu kwa mkenda ngomuzo vjumbi kanili. Jukuri vila te isono visika vita ya kahindanu mwabaro. Butunzi kwa murugwa buka sanza. Jukura wakenyezu tuwafashuka nabi chani. Lika kusambe kufugira kumumisi mikuru. Nukuri jari vjo mkabo kesho ichubura uta. Uki uka ifugira mwiyo misi mikuru. Haniki umushinga na iwa wabaya aje awo anu. Kusano ni anduru busuye kukwe kukundi.
Francoise ntibagirirwa twara abakenyezi muri mparambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa.
Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka, ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo. Turiko birafata inzira by'ukuri leta nta citakoze. Abakenyezi babiri imizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize, ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'umukenyezi uwo ari we wese kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo.
Mu Burundi kuva mu 2006 harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi, ariko abakenyezi y'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye.
Utwo tubisho turatwumvisha amatwi nuko twebwe aho karusha nare koko uboneke imiyo miti ko makomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nuko urumuntu avugwa ku mafaranga.
Kuvugwa ku buntu nuko bavuga ku buntu, kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu zawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti kakora nace byarashikeye ejo bundi muko kwezi kwezi kwa kabiri nafise ikibazo umugabo nticyabujije ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi nabaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze nahe mutse ngiye kuyigurira ivyo rero no mbere mu by'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose ho mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuze icupa kugira bakukurikirane neza awuturushe yari yadutanze n'ukuri awishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make.
Umufasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo.
Abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko baza baratubwira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twebwe kubera tuba turabirizira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko boza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tuba dufise kuno tuba tumerewe
president Evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo
abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kububwizigirwa bwabo abakenyezi bashizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basomba igitigira imbere abagabo
Burundi barurwa mu bihugu ku isi abagore baserukira bihagije mu nzego ubwizwa nshingiro ryo mu mwaka 2005 ingingo zivyerekeye zitahindutse mu gihe 2018 ibaye ibice 30% mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka mugiye muri leta baserukiwe ku bice 38% eroje burika neza ijuru rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Irimuva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 y'amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ni Oriane Tangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi.
Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Nawa dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri iki gice cy'ikiganiro muri isanga tugiye kuganira na Madame Solange Muregwa nawe nyene muri iki gihe ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha no gushigikira abakenyezi bagenzi be hamwe n'abigeme mu buryo butandukanye. Madame Solange Muregwa ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane ay'abakenyezi. Afise ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme. Ni nawe ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga nabo nyene bafasha mu byo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Madame Solange kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Mahoro cyane turabaramukije murakoze.
Umunsi wahariwe umukenyezi ku isi muwakira mute muri rusange.
Murakoze umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi aha mu Burundi wacu n'umunsi dukenguruka ko muri leta yacu y'u Burundi umukenyezi yarutse ikibanza umukenyezi uwo munsi akaba wuhimbaza leta ikabidushigikira mu buryo butandukanye tukawuhimbaza ariko natwe nk'abakenyezi b'indongozi z'umashyirahamwe matandukanye tukaboneraho kwipfuriza bagenzi bacu abakenyezi bafite amikoro make nabo gushobora guhimbaza uwo munsi.
None mu gihugu haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugwa mukuru w'Bujumbura ubona abakenyezi bavuga ku iki babona uza gushira ahabona ikiba kibara gishinga ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'isi muri rusange.
Uwo munsi mukuru abakenyezi bose barawitabira baba abakenyezi babize amashuri bakora ubuzi baba abakenyezi b'irimizi baba abakenyezi bari mu mashyirahamwe bose usanga kuri uwo munsi babona yuko barimwo barimo kuko usanga ko mukuru kurabera abantu bakubise bakuzura ugasanga n'abantu benshi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ukabona yuko babyitabiriye kuko bazi ko ari umunsi wabo bazi ko ari umunsi wabitiriwe haba mu Burundi canke no mu makungu. Rero uwo munsi mukuru twavuga ko ari kirumaka kuko kaba n'akaryo k'abakenyezi kuja hamwe ugasanga ko baratangira gafana ugasanga ko baratangirira hamwe ugasanga mu buzi butandukanye barabafasha kwituganya kugira baje hamwe bashobore gusangira nabo ubwabo bakanakotiza bagaterateranya amafaranga uyu munsi twicara aha dusangire. Ni umunsi rero uje kuruhura umukenyezi kuri uwo munsi ugasanga abantu baranezerewe.
Ntitwateguye kuvuga cyane ku bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi musanzwe murimo namwe kandi mugiramo ibikorwa bitandukanye ariko abakenyezi bawo uko ku kwezi bari mu bikorwa bihe cyane cyane.
Umugambwe uri ku butegetsi niwo ubuhurikiyemo abantu bose abakenyezi bawurimo rero usanga bari no muri ibyo bindi bikorwa nyene yo gushyigikira uwo munsi mpuzamakungu hari uwo mukenyezi nk'ubu mutambukanye wa nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu minsi yeze muri ukwezi nyine mu ntango z'ukwezi yaratugurishije ikiganiro ahatwereka ukungene umukenyezi ari kirumara ukungene umukenyezi ari maboko igihumbi aratubarira ati kuba maboko igihumbi si ukuvuga ngo ufite amaboko menshi arundanye ahubwo usanga umukenyezi ufite cyangwa organization ufite ukungene utunganira ibintu kugira ngo bya bintu byose bishobore kubera rimwe bya bikorwa byose ushobore kubikorera rimwe ushobore gukora ibubangikanije n'ibindi ni uko kuba maboko igihumbi yadusiguriye. Urumva rero indongozi nk'iyo umunyacyubahiro nk'uwo atubwiye imbere akadusigurira icyo ari cyo umukenyezi maboko igihumbi byose ukungene bigenda ucubona yuko n'abandi bantu bose bategerezwa gushyigikira uwo munsi mukuru haba aha mu Bujumbura canke no mu gihugu hagati.
None mwihweje ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundi kazi muri iki gihe wowe ubona ari nk'ibihe cane cane muri iki gihe?
Ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundi kazi ni ibibazo kuva na kera byabyeho ariko umuntu agenda rondera ukungene byogenda bitorega umuti kuko usanga kugira ngo abantu baje hamwe abantu bashobore kwiteza imbere nuko babanza kuja hamwe. Ubu rero abakenyezi tubahimiriza kuja hamwe tubahimiriza gukorera hamwe nk'uko icivugo cy'uyu mwaka kibivuga kiravuga yuko ubukerebutsi bw'umukenyezi ari iterambere rirama kuri bose. Mu gifaransa niho bacyise leadership feminine source de développement inclusif umva bose baja hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe.
Ayo mashyirahamwe none mubona abafasha cyane cyane ku bijyanye n'amikoro kuko abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye haba iby'amagara haba ibyo mu rugo n'ibindi ibijyanye n'amikoro biriko biraza mu kugerageza kwiyungunganya hagati yabo mu bisanzwe.
Jema Dimitri nkurikirana televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye turaba mu gihugu hagati ukungene abakenyezi bariko baratahura iby'uku kwezi n'ibyo uyu munsi baravuga yuko ubu habaye akarusho kandi natwe nko tubiraba ubu harabaye akarusho kuko abantu bose barahimirije kugira ngo bakorere hamwe. Aha mu gihugu wacu turafite amasosiyasiyo y'amakoperative Sangwe turafite amashyirahamwe y'abakenyezi menshi atandukanye ubone yuko baja hamwe bagashyira ingufu hamwe bakagira amakontribusiyo bagashyira intero ku kwezi bakagira ibyo kugurana na hagati yabo kuburyo atamuntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amahera y'ishuri y'umwana cyo kubura ikaye y'umwana usanga hagati yabo ibyo bibazo bariko barabitunganya bariko barabitorera umuntu urumva rero tukuvuga yuko kuja hamwe n'amashyirahamwe byazara karusho ku mukenyezi w'umurundi kazi.
Tuvuze gato ku bibazo bitandukanye biri mu bakenyezi cyangwa bigeme muri iki gihe tumaze imisi twumva hariho ibyerekeye nk'abo bigeme bagenda baraja mu bihugu by'amahanga by'abarabu gukorerayo ugasanga yego bamwe barahakurira karusho ariko abenshi baridoga yuko hariho amabi akoregwa bakoregwa kuri ico kibazo nk'abakenyezi baserukira abandi cyangwa abakenyezi mu gihugu mu kivuga kwiki.
Abakenyezi bada mu bihugu byo hanze twebwe twovuga yuko kuva na kera abantu bamye bagenda bakagenda kwisumamo mugabo byavyiza umuntu agiye mu buryo buzwi jewe rero ko nasanzwe mvugira leta kumbure ntamenya ngo mbega leta ngo bimeze gute ariko icyo nzi cyose leta ibarungika kuko leta ikurungitse mu mahanga iraguha uburyo ikaguha ibikorwa ugiye gukora ha mukagaruka ugatanga raporo bajya rero ko bagenda baciye mu binywabi bakagenda mu buryo butazwi nibaza yuko leta yabigiriye hasi iriko irabigwanya nabibonye ku mateleviziyo nabibonye mu makuru bavuga yuko abo bantu ari ukubafata bakabasubiza mu mihana bakabasubiza iwabo kutaza ariko barateza n'umutekano muke usanga ariko barateza umutekano muke abantu 50% bamaze kuba bugaraniwe mu rupangu ubushize nabibonye kuri televiziyo bashobora kwibaza ku kijyanye n'ubuzima bwabo kijyanye n'imibereho yabo n'ingendo mbi rero igayitse leta yafashe mu minwe kugira ngo ituze n'abakora ibyo bintu babone uko badashyigikiwe ari ukeneye kugenda mu mahanga cyangwa gukora akandi kazi agende bizwi agende ofisieruma hanyuma igihugu kizomye cy' umuntu abarizwa aha nka kujya natwe tugenda mu ngendo z'igihugu tukongera tukagaruka.
Ikindi kibazo twagiye turumva mu minsi yahera cyari kibazo cy'abavyeyi bakora amakosa icyo twovuga amakosa mu buryo barera abana babo hari abo twagiye twumva bakubita abana babo bagafatwa n'igipolisi aba twagiye twumva bafatwa n'inzego z'umutekano mu buryo butandukanye mu makosa baba bari kubarakora byo barukubera tuvyumva cyane muri iki gihe imbuga ngurukana bimenye zabaye nyinshi canke byo barukubera ayo mabi ariko ari yongerekana mu buryo abavyeyi bita abana babo mwe mubibona gute
bijya bintu ningendo igayitse ningendo twebwe twateye ibyatsi nk'abakenyezi haba kuvuga ngo kana bumenye cyangwa n'ahandi twagiye tubyiyamiriza ariko kuva na kera turazi uko ababyeyi babagitwamiyeho bijya ntibibaye uno munsi ubu nuko haje amarezo sosiyo nuko haje za watsapu agakora nk'ikose baca bashyira ahabona ariko abantu bababegito bamyeho kandi bamye bahanwa bamye bahashwa kuva kera hariho ibya mukase w'umuntu byo murabizi mwe murabarundi kazi murazi umwana na mukase kungene barerana bajya bahashi twagiye tubona abana babarizwe na ba mukase n'abana babarizwe n'abandi babyeyi batababyaye kuko ntufata umwana wabyaye yakugoye ngo umukorere amabi ntajye ariko nabyo byatujijwe haraheze iminsi atabindi biriko biravugwa kuko bajya abantu barafashwe barafungwa barashengezwa barashyirwa habona ku mugaragaro birerekanwa yuko batewe ibyatsi kuko bariko barakorera mu ngendo zigayitse tudashobora gushyigikira nk'ababyeyi.
Mu minsi yahera twarumvise umwigeme w'umukinyi wa tennis Sada Nahimana yagize ibibazo bitandukanye mu mwuga wiwe tukaba twumva yuko muri mu bamwe mu bantu bariko baragerageza kumushigikira no kumufasha kuja ku murongo mu mwuga wiwe mwo tubwira hivyiwe bigeze muri iminsi.
Murakoze cyane nkuko mwabibonye Sada Nahimana n'umwigeme w'umurundi kazi avuka ha mu Gisagara ca Bujumbura mu Buyenzi asanzwe ari umuatrete akomeye mu bya tenis rero nk'uko ariko arakora umwuga wiwe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubura uburyo bijyanye n'imibereho abayemwo ariko turibaza ko mu minsi iza bizohinduka kuko ibintu byose bigiye habona abantu bose barabimenya hama bakagira icyo bakoze. Sada rero nanjye nagenda nsohoza amateka yiwe buke buke tumaze kumenyana amaze kumubona ndagenda ndayaga na mama wiwe haba mu Buyenzi turayaga arambwira akahise k'umwana Sada nawe nyine turivuganira icyo gero je ndamutwara kuri aeroporo namutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gukina muri Afrika du Sud aho yakinye tariki 29 ukwezi kwa mbere rero naho nyina akaba yaratsinze yabari uwa mbere w'abakinye abo bakinanye yarabatsinze ubu rero yagiye gukina mu gihugu cy'Ufaransa yabadokina Louis Mart tariki 8 ukwezi kwa gatatu bado bari karakina rero tugiye turaraba ibidari yagiye araronka n'umuntu harotse ibidari byinshi ibidari yaronkera hanze ibikombe nungaha mu gihugu cyacu nyakugendera nyine icyubahiro wahora mu gihugu cy'u Burundi yari yaramuhaye ubushimwe butandukanye bushika kuri 5 niba atari 4 urumva umuntu arose ubushimwe bune bw'umukuru w'igihugu abari umuntu amaze gushika kuri ubu rero umwana tuko tubamufata mu mugongo mu buryo butandukanye abarundi abantu batandukanye abari hanze barabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ikibazo cyoro cyaragiye habona ubu n'ikiri ikibazo kibaza mu minsi idako kizoba inyishu kuko benshi bavuye hasi kugira bamushyigikire kandi turashima abantu bose bari ko baritanga sada twize yuko adoba nk'aba Francine Niyonsaba adoba nk'abandi batumye bakomeye dufite mu Burundi jewe rero biri muri ya ntumbero nyayanjye no gufasha abana b'abigeme kuko nawe urumva ko ari umwigeme nawe turiko turamutera intege muri ubwo buryo
Esada rero twizere yuko ibyo nawe nyine bigiye kuja ku murongo kuko numwigeme twabonye afise ubwenge bwinshi kandi afise n'impano ikomeye cyane y'uguserukira igihugu ku rwego rw'amakungu tukaba twumva bishimishije yuko hariho nk'abamwebwe n'abandi bariko baragerageza gushira ikibazo ciwe ahabona kugikemura kuko byari byarababaje abatari bake mu minsi yahera mu myaka yahera ko babona yuko atariko arakoresha ubumenyi n'ubuhinga Imana yamuhaye turagushimiye cyane rero kuri ako karyo mwashubiye kuronka ko kumuja hafi mukagerageza kumufasha
ego turabashimiye kandi nawe yaradushimiye cyane na mama we warakenguruka abantu bose bariko baramutera intege sada baramutelefona bakamwandikira tukamutera intege hajya umuntu w'umukinyi urukino ruryoshwa n'abaruraba nawe rero ari umukinyi akumva abantu baguma bavuga ati kuraje turaguteye intege turagushigikiye biramunezera ubu rero umwana amerewe neza arahimbawe afite umunezero ni ukundi novuga nti Imana yamugiriye neza rwose kuko ubu akina na morale nyinshi kuko mbese ko ntose ariko baramushigikira kandi n'abamwe mu bakenyezi b'indongozi twese tuguma tumutera intege
Duhindukiye gato ku bikorwa byanyu ku gatwe kanyu muriko muragerageza gukora mu gihugu mwetubwira muri make ibikorwa murimwe muri iki gihe cyane cyane no muri uko kwezi cyane muri uno mwaka byo kugerageza gufasha abakenyezi bagenzi banyu cyane kumbure n'abigeme kuko turazi ko no mu myaka yahera twagiye turaganira hari ibikorwa byinshi mwagiye murakora byo gufasha umwigeme ariko muri iyi minsi muri iki gihe muriko mukora iki mushimika kuki
muri uku kwezi kwa gatatu jewe naratanguye ikivugo kikugize leta y'u Burundi yagihaye n'abandi twashoboye kugendera ko kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi isoko ry'iterambere kuri bose urumva umaze gukerebuka uba iterambere kuri bose jewe rero natanguye ibikorwa bitandukanye byisabwe tubivugana narihaye intumbero yo gushyigikira abana b'abigeme abana cyane cyane bakiri mu mashuri batera intege kubera ko kungene bo kwiga amashuri menshi umwana ntige segonderi ngo ndahejeje ntagire universite ngo ndahejeje yumve yuko hejuru yayo hari andi mashuri ashobora kwiga kandi akazomubera igitimazi ariko twagiye turabona yuko abana bigema ari abana bahura n'ibibazo byinshi barahura n'ibibazo byo guheba amashuri barahura n'ibibazo byo gutwara inda bari ku ishuri barahura n'ibibazo byo kubura ibikoresho by'ishuri bakabura ibikoresho bakoresha bari mu bihe byabo ibyo byose rero twebwe naho tukiriko tukiri bato natwe turiko turarondera numva mfite uwo muhamagaro numva mfite iryo shaka ry'uko nobona umwana w'umwigeme wese yize ishuri kandi akari heza kandi agashyika kure niho rero ni intumbero ndavuga nti reka nkoresheje ubumenyi Imana yampaye nkoresheje amashuri nize nkoresheje ibyo nshoboye ndabe impanuro nozo ndatekerera abo bana ndandika igitabo narakibabariye naranditse igitabo cyitwa mwigeme kadoda kabo kari mu minwe yawe aho nabereka yuko kadoda kabo kari mu minwe yabo ubu rero naragenda ndabasanga ku mashuri nabasanga ku mashuri aho bari muri uku kwezi kwa gatatu kuva kugitangura hari ibyaciye bimfatira ariko ndabihegeje vuba nko mu ndwi imwe ava uku kwezi guhera ikunda panga kuzoza kugendera abana babigeme bo muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge kuri rise kominare yaho hanyuma ndabukungira ndugenda tukayaga hama muri uko kuyaga naho ndifuza yuko nogenda ndabashiriye agakimanyi kagitwe n'amakotesi batanze bakoresha bari mu bihe by'abigeme twese turayaza abigeme n'abashinga ntaye barayazi kuko bari barazidandaza cyangwa bakabona tuzigura nicuro ndiko ndapanga imbere yo kukwezi guhera kohera nagikoze kugira abo bana ashobore kubashikira twongere tuyage.
None muri ico gikorwa nyene muri kumarakora hasabwa iki kugira ngo mubafashe ibyo bikoresho muri kumuragerageza kubafashisha muzobikura hehe bigugwa gute izo mfashanyo murafise ababashigikiye bariko barabafasha muri ibyo bikorwa?
Je wese bikorwa kuva ntangura kubikora nta bantu bariko baranshigikira ariko kumbure ubukundi ko ndabivuga nkeka nize ko ndoronka nawe utanguye n'abandi bagatanga kushira abana babigeme ushobora kubashikira kuko izo kotese ntizizimbye kotese ibihumbi bibiri n'amajana atanu urumva mfite nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ndashobora kugura kotese abana ijana abana ijana ni benshi netabisema yose kandi abo bigeme ijana ugaca utanga iyo kotese arayikoresheje nk'amezi abiri ka Kigali ya leze ya Kigali adafite ibibazo kuko bijya bihe byacu n'ibihe bigoye usanga umuntu abigiyemo atisuganije neza agira ibibazo byinshi ariko jewe nariyumvise yuko Imana izo nshoboza abagenzi bakanterera bakamfasha abo ndabibariye bakamfasha ariko pour le moment nta benshi ndabibarira je ndabanza nkagira umugambi nkawutegura hanyuma munyuma nkawushyira mu ngiro aho ushyira ahabona rero ubu rero ndi muri ayo maperiode preparatif muri izo ntuza zo kubitegura ariko ibya mbere narabitanguye kandi nibyo ndifuza yuko nk'abakenyezi twumva hasi tugashyigikirana tugaterana intege ba bamwe byo muri hanze namwe muri abarundikazi muvukamwa kino gihugu cacu baba abo turi kumwe ngaha mu Burundi baba bari n'ahandi tuve hasi nk'abakenyezi twize duciye ubwenge dufate abo barumuna bacu kugira ngo ejo baba basubirizi bacu mu byo turiko turakora haba mu kazi haba mu mashuri haba mu bindi bikorwa kugira ngo nk'ugusubira no kuba waramuteguye natwe rero turiko turabategura muri ubwo buryo tubatera intege ngo bige kandi bige amashuri menshi.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane, mwanavuze yuko kiri muri bimwe bituma abana batamashure muri iminsi twatumaze iminsi, kandi twumva yuko ariyo abandon de cole abana batamashure mu buryo butandukanye, haba ari kubura uburyo bariko cyane cyane nuko kuba mu butinya nk'abakabura ibikoresho. None muri abo bogerageza kugufasha abarundi nk'abatwebwe muvuze ababa mu mahanga, murafise umugambi wo gukorana nabo kuko akenshi nabo nyine baba bifuza gufasha ariko ntibamenye uburyo bofasha n'uwo bokorana nabo, mwo bamukoresha des réseaux sociaux imbuga ngurukana bumenye kugira ngo mubamenyeshe yuko imugiye muri ibyo bikorwa akumbure bo kwifasanya namwe, murafise uwo mugambi?
Ego mugambi turawufite kuko igihugu ni cya twese, Burundi n'ubwa twese, wewe naho uri mu mahanga urafite intara uvukamo ngaha mu Burundi wumvise ishuri wize ko abana bateye imbere, icyo ni ikintu cyo guhimbara. Wumvise ishuri wize ko havuye umwigeme yabaye uwa mbere muri EDETA, havuye umwigeme yagiye muri kaminuza, ibyo byo guhimbara kuko jyewe bihora bimpimbara. Iyo nsubiye inyuma nkaraba amashuri nize ko nabona abana nagenda afasha ariko baratera imbere birampimbara. Jyewe nguruka imbuga ngurukanabumenyi ndazikoresha, mwumvise ko njejwe no kumenyesha amakuru muri fondasiyo yacu dukorana na diaspora. Hariho abatari bake bagenda barabyumva cyangwa bakabona ibyo dukora bakaturondera. Hariho par exemple nka asosiyasiyo iri muri Australia yitwa women's Christian women's action buri kimwe abadamu bakijijwe Joseph Ntunkijijwe wa mu gihugu cya Afrika abo twarigeze kugira na descente nyanzarake turafasha abadamu batari bake turabigisha ibyo kurima turabigisha byo korora barorora inkoko barorora ingurube bararima ibitunguru urumva ari kuri vore y'abadamu ubu rero kuri vore y'abigemerayo uwo ari wese arahaye ubusaze uwo ari wese udagashyigikira dukora mu buryo buri transfaha ibibonetse tukabikoresha ku mugaragaro bigashyikira neza wa muntu twifuza ko byoshyikira urumva yuko turi n'abantu bamenya Imana kugira ngo dushobore gushyigikira mu buryo butandukanye rero wari wese arahaye ukaze kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwacu rwandanye amashuri wigere umerewe neza
ndukiri kuri icyo kibazo nyene kandi kumbure mukanyura duha uburyo bwo gushikira telefone bwo gushikira kwa bifuze gukorana nawe kwifatanya nawe no kugushigikira wavuze ukuntu uburyo ari buke bwo gufasha wokongera ukatubwira nka n'ibyo bikoresho abigeme bakoresha nko mu kwezi kumwe uterereye nk'umuntu ari mu mahanga ariko arakumviza yoterera nkangaye gufasha umwigeme kuronka ibyo bikoresho byo mu butinya nka yipfuza kugufasha ukwezi kumwe umwigeme yokoresha nk'amafaranga nkangaye
nababariye yuko bitazinge cyane nk'amafaranga amadolari sandola ni matwasa ni madosa 50 miliyari marundi ubwo majana 50 sinzi so dushaje wa yariko ariko bijya bikoresha by'abigeme bakoresha bari mu butinya nka ibikoresho umuntu ntashobora kugakoresha ukwezi ngo gace gahera uri akashobora gukora amezi abiri agapaki kamwe kaba karimo uduntu za cumi udutiyese cumi utwo cumi rero turashobora gukora amezi abiri urumva 2500 y'amarundi ukayagura ako gapake hanyuma ugacuga uwo mwigeme agacaga amara amezi abiri ariko ariga amerewe neza ibyo bihe bigera ngo ntaganye kuko twaravuganye abo twavuganye barambwira yuko no ku ishuri bishika bagasiba kuko amaze gukubura akagakoresha kuresha ikintu cy'inyanka akaba afite interrogatio agaca asiba ku ishuri kubera petetre yabuze nako kandi kantu akoresha mu kibanza cy'iyo kotexe yakabuze cyangwa ntigashobora kumufasha neza ahitamo gusiba ishuri ibyo abana b'ibibanza barabimbiye abana b'inyanzarake barabyihira urumva rero n'ikintu nkoramutima kumva ko umwana yosiba ku ishuri kubera 2500 mu mezi abiri urumva ni 1250 ku kwezi 2250 umwana agatese na interrogatio petetre harimo na egizame harimo n'ibindi ensi do suwite rero umwe wese yoterera aho bishoboka tugafasha abo bana babigeme si amafaranga menshi cyane idolari ijana ryogurutse bitari bike $500 ibihumbi 500 miliyoni ensi do suwite si ibyo gusa bakeneye bakina n'amasabune barakenera utuduta two kwisiga utwo n'utuntu tugenda twankuhaza dutera intege abana babigeme atuwose tukamufasha guhurumbira ibyigwa gusumba guhurumbira aho yoja kurondera ibyo bintu atari bubironke ari hamwe muri za ngeso baca bakomerekeramo abahungu ugasanga ariko barabahenda ku 2500 umwana ugasanga araguye mu bibazo
none icyo gikorwa mwihaye gukora mugiye gutangura gukora cyane cyane mwiteguriye kuja muri ivyo bire muri utwo turere two guhura nawe bigeme hehe neza na neza canke kangahe mu kwezi
jewe bidovana no kungene ngenda ronka uburyo nababariye kora ama initiative y'uwanje ngenda ndakreya n'ubyumviro byanjye ngenda ndagira nk'ubu itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu ndifuza kuja kuri iryo shuri rya lise kominare mu Huta aho hariho nk'abageme bashyika 15 tuzobonana hanyuma mu nyuma ndose ubundi buryo ngende ndabe abandi bigeme nyene bari muri iyo komine nifuje guhera mu ntara ya Rumonge kubanza nari narakoreyeyo ariko ubu ndashaka selfwasi nkorere mu ntara ya Rumonge kuko ubu hari ibindi bikorwa ndiko ndahakorera kandi nabo bana nyene nagenda n'abafite ibyo bibazo
wogira ko uduha nimero za telefone cyangwa uburyo abantu bo gushikira bifuza gukorana nawe cyangwa kugufata mu mugongo
ego jewe ndafite nimero ya WhatsApp yo gutanga nimero ya konte uwo muntu tukabanza tukajya kontakte akambwira ukuntu abona yo bikora ndafite nimero ya WhatsApp ni +25 68 68 967 779. Iyo ni nimero yanjye ya WhatsApp. Abakenyezi tuve hasi dufashanye, abakenyezi tuve hasi dushyigikirane, dushyigikira abana bacu, dushyigikira urwaruka rwacu, niho tuzoba turiko turategura kadoza keza, kadoza k'igihugu.
Bongere mutange izo nimero batazumvise, bongere bazandike.
Nimero ni +25 niyo kode yino, 68 967 779. Iyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp, ariko si nterera nsuko tubavuga ngo nibaterere ngo nibagire iki. Jyewe natanwe ndabikora ndabyiyumvamwo, ndabikora muri bike ndonka, kanagenda nka abantu baza bavuga ati dushyigikire, dukore ibi. Hariho n'abazi no mu Burundi, urumva ariho abaza kugirana amadesante tukajya za Nyanzarake hehe n'ahandi. Rero dukore muri iyo sanse, dushyigikire abana bacu, dushyigikire barumuna bacu umunsi mucyo ashoboye. Ni nabyo baduhimiriza, ni izo nyine icyuba mukuru gihugu aduhimiriza. Abantu niyo hasi bashyigikirane, bagira ubumwe, bagira urukundo. Undi mu kibazo afashe uburu, umuntu ari mu kibazo afashwe, ntafite ingorane afashwe, n'utu tubazo two turagira wa mutima w'urukundo. Ko nk'umwana asize ishuri kubera amafaranga 550 kubera defensa, urumva yuko ari ikibazo cyane. Kandi hariho abandi bafite ibirenze, bafite ibyo bafungura n'ibyo bambara n'ibyo bahebye, ariko ugasanga iryo shaka ryo kwifashisha abandi ntabyo bafite. Rero tubwire wa mutima wa kera wo gufashanya, Abarundi twamye dufashanya, Abarundi twamye dufite umutima w'urukundo, Abakenyezi twamye dukundana.
Nk'uko mwabivuze, ni nayo mpamvu twiyumviriye kubatumira, kuko Madame Solange Muregwa musanzwe muri mu bikorwa byinshi cyane, musanzwe mufasha mu buryo butandukanye, ariko ni nayo mpamvu twabonye ko twobatumira tukumva ibikorwa murimwo. Kumbure muri uku kwezi kugushigikirana nk'abakenyezi n'abigeme, abari mu mahanga, abari mu gihugu hagati, bakumva bimwe mu byo bagenzi babo bariko barakora, kumbura bakifatanya nabo, bagafasha, bakaja hamwe, bagatorera hamwe umuti mu bibazo bibahanze bonyene. Turumva yuko muri kino gihe kandi muri mu vyigwa, muriko muriga, muri umukenyezi, muri umwe mu bakenyezi bariko baratanga akarorero keza mu kibano, mu bige, mu migendera, mufasha. Twumvise ko muriko muriga kandi mugiye kuronka urupapuro rudasanzwe. Dusozera mwoba muratubwira kumbure amashuri muriko muriga bitera intege abigeme.
Murakoze cyane, sinari nzi ko n'ibyo mwabimenye. Dewe ndiko ndaheraheza amashuri ya master, maride, ndagira kaminuza, ndagira universite, ndiko ndagira master n'amashuri akurikirana na kaminuza. Nize amategeko, nize mu by'amategeko, mpejeje muri droit niyo nari nagize muri lisanse, ubu ndaje master niyo nanditse ku gitabo, nanditse ku bijyanye n'ama contrat de commerce, amakontra dovante, ukuntu umuntu yodandaza kwisuganya yisunze amategeko. Rero iryo ni ntangiro jewe nari narihaye kuva nkiri mutoya, narumva ko nziga amashuri menshi, narumva yuko Imana ishoboje notera intambwe. Kandi n'ubu nibyo njye nabwira nabo bigeme, kuko ndagenda nkabahagarara imbere, ndi umumama, ndi umudamu, nubatse, mfite abana, mfite urugo, mfite akazi ka leta nkora, mfite amashyirahamwe nkordona, mfite ibyo bitabo nandika pour les filles, mfite ibindi bitabo nandika muri vie privée. Soko nkabereka yuko naho byo babimeze gute, ibintu byose ari ishaka, ari determination, ari ukwihangiro, ukamenya ukunze no kuryana ubuzima bwawe. Jewe rero ubuzima bwanjye ikintu cya mbere nabwo riyansemo n'amashuri, kandi ninaheza n'iyi masiyansi nzogezaho, ndatunga mbo kugira doktora komsa, ndoba mfite intambwe nteye, nzoshobora gufashisha abandi bari inyuma iyo programu ya doktora. Nawe ndiko ndarabukungene nzoca ndayitangura juste nkiheza kimbandanya nabyo nko mu kwezi kw'icyenda, hari ukuntu ndiko ndabipanga. Rero abakenyezi birige, abigeme bige, birashoboka, birashoboka. Jewe ndiko ndabishobora, ndi umumama, mfite ibyo byose nababariye. Umwana nawe afite ababyeyi bamurihira Minevare, afite byose, ajya neza, ajyama neza b'i Bujumbura, wumva ari igico mu buzakwiga. Ni rya shaka ni ya ntumbere, baze hasi rero twige, n'utudutere igihugu, tugatera n'imiryango yacu twarose ubumenyi.
Nkuko muvyumvise rero Madame Solange Muregwa n'umukenyezi rero mashira matandukanye mu Burundi na cyane cyane y'abakenyezi afite ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme ni nawajejwe kumenyesha makuru mu ishira hamwe Fondation Femme de Jabal ihurikiyemo abarundi baba mu mahanga. Madame Solange Muregwa turabashimiye cyane gose ku kanya mwafashe ku kuganira n'ijwi rya Amerika muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ku isi. Turabashimiye cyane.
Natwe turabashimiye cyane kandi dukenguruka ukungene ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri isanze mwebwe mwama mugitegura mukarondera abarundikazi batandukanye na mandacumviriza mukarondera abantu hirya no hino tukababarira uko tubona ibintu. Imana ibahezagire kandi ibahe inkomezi mubandanye mutegura imigambi ishobora guteza imbere umukenyezi n'umwigeme. Murakoze cyane ndabakenguruka.
Turabashimiye.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Yeah, bye. isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu